mugihe mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika isamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa kabiri nkuko bisanzwe tuganira ku bibazo byerekeye ubuzima, amagara, ibikorwa n'ibindi byinshi byerekeye umukenyezi n'umwigeme.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri mwaka kuva ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11 niho hategekanijwe iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme ku isi yose. Iyo minsi ishitse abagera kuri 600 bagizwe n'abakenyezi 95% kwijana bakorewe amabi mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka w'2020 mu ntara zitatu zonyine mu Burundi. Abenshi muri bo barashurashujwe. Ibi bitigiri bitangwa n'ikigo Seruka kigwanya amabi afatiye ku gitsina mu Burundi. Mu ntumbero yo kugerageza gutorera umuti bimwe mu bibazo biri mu kibano bituma ayo mabi aba, radio ijwi ry'umukenyezi iherereye mu ntara ya Gitega neza na neza mu Giheta, ikaba ari radio ya mbere kandi imwe rudende mu gihugu ivuga hanini ku vyerekeye amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme, niyo tugiye kuganira kuri uno munsi. Turaganira ku ntererano yayo n'impinduka ibona izana mu miryango mu gihugu hagati. Mu gice cya mbere cy'iki kiganiro turaganira n'umuyobozi w'iyo radio Ndayegamiye Jean Mitterrand, atubwire uburyo iyo radio iriko irafasha. Turongera tuganire n'umenyeshamakuru w'iyo radio akorera mu ntara ya Giheta, yahavuye aba n'umuhanuzi mu ngo n'imiryango mu ntara ya Gitega aho iyo radio ikorera, Madame Marie-Gorette Bwoyero. Muri iki kiganiro kandi turaganira n'abandi bakenyezi bari muri ico gikorwa co kugwanya amabi akoregwa bakenyezi n'abigeme mu gihugu c'u Burundi. Reka tutarinze kurandira twakire umushingantahe Jean Mitterrand Ndayegamiye. Kaze neza umushingantahe Ndayegamiye mu kiganiro muri isanga kwishwi rya Amerika.
Urakoze cane Oriane kwerekana kanya mu mpayi ku radio rya Amerika.
Turabashimiye kukanya mufashe kugira muganire natwe twumve vyinshi kuri radio imwe tuzi mu gihugu c'u Burundi yihaye igikorwa cyo kuserukira, kuvugira no gufasha imiryango cyane cyane abakenyezi n'abigeme bahura n'amabi akoregwa mu ngo zabo. Kuri bo turumva ko munafasha n'abagabo, ariko cyane cyane radio yanyu ni radio ijwi ry'umukenyezi. Iyi radio yatanguye ryari ku batayizi, cyane cyane ko ari mu mahanga batayizi, imaze igihe kingana gute ikora muri make?
Murakoze cyane, mbanze ndamutse nawe ko batumviriza muri kino kiganiro. Nkuko mubivuze, radio ijwi ry'umukenyezi yatanguye neza neza mu mwaka w'2008 hari mu kwezi kwa kane. Ubu ugira ikiramara imyaka 12 iyo kirakorera ahamene muri komine ya Giheta. Rero radio mabivuze ivuga ahanini ku bijyanye n'abakenyezi muri rusange, kambere itibagiye n'abigeme bakiri bato kuko ari abakenyezi b'ejo. Ni mu ntumbero yo kubafasha kwegera nyene no gukoresha ubwo buhinga bwa none bw'utumatumana k'amakuru kugira ngo ibyiyumviro byabo bibi inenegwa haba miterambere guhera hajya kumukomba kuduga mbere no gushika mbere mu migambi hambaye y'igihugu aho tubikora duciye mbere muri ibyo bikorwa bitunganya byo gutegura imigambi ya komisiyo yita PCDC kugira tubare ko kuva hasi umukenyezi yaronse ijambo kuko ibyo turavuga bijyanye n'amabi afatiye ku gitsina kuri kwa kenzi n'abigeme cyane cyane bihera kuri icyo kintu cyo kubakomera gukora imigambi ugasanga ndimba muhongo nciye bituma atajambo bagira kujya banatera yibuka mu mukenyezi no kurabutsa mu tubaye abandi akamye ijambo ribaye abaye nyene rero iyo batamishije no muri iyo migambi kuva hasi muri komine bariko barinda imwe n'abazokora ntibashiremo ibyo byiyumvira by'abantu benshi ko amatohoza yerekana neza yuko abakenyezi ari benshi mu Burundi ni ukuvuga rero udakoreye kuri iyo migambi yashyizwe imbere na benshi usanga ukakumira umugwi munini nacyo gituma nabo baheza ntibayumvemo mbere ntigire n'ikintu bamariye kuko biyumviriye ibintu bakwiye bijya batarimo twebwe yagiye rero yaje kugira ngo baronke ako kajyo ko guterera mu biganiro reka mbere babo n'abandikora ko twebwe ntibidaho kiradusa kuri iyo ntererano turaba akanya kugira ngo bajemo barabe ko ibyo bifuje nabyo nyine ibikorwa mbere bagashyiramo muri uko kuboko kwabo n'igihugu ryabo ibyo byiyumviro bikerekezwa n'ibikorwa bice bikorwa tuza gukurikirana ngene muri komine ariko abishyira mu ngiro kugira ngo tujye kurwanya ayo mabi atandukanye ashobora kuyadukita.
Iyi ntumbero mwafashe yari intumbero ikenewe cyane kuko mu mwaka wa 2008 haciye imyaka myinshi imyaka hafi 12 irenga ibikorwa byo guserukira abakenyezi n'abigeme ntibyari bigirwa cyane 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 mu buryo bw'itangazamakuru none iyi radio igishigwa habona mugitangura gukora abanyagihugu bayakiriye bate cyane cyane ko yari ije gushira habona ijwi ry'umukenyezi n'umwigeme bidasanzwe bimenyerewe mu muco wacu akenshi nk'abatwegwa abamenyesha makuru iyo tubatumiye iyo tubaganirije n'abantu basanzwe badaseruka batavuga ikibarimwo bivuye n'imico y'ikirundi cyangwa ibindi byinshi bayakiriye bate mu kibano iyi radio mu giheta
iradio igitangura nk'uko mubivuze ni kuri abantu bayakiriye mu biganiro nabi rimwe rimwe ariko navuga kubera yuko bari wicara ikintu gishasha kije aho iradio ivuga ngo ujye muri jambo abakenyezi cyane cyane kubera yuko imico y'ikirundi nk'uko batayivuga nk'uko muyivuze nibyo iradio gitangura caje ari ikintu gishasha mu mitwe y'abantu bumva kwihaje iradio ijwi ry'umukenyezi abantu banyagihugu bo mu giheta baciye bishyiramo ko ari iradio ije kugumbura abakenyezi na cyane cyane muri iyo myaka ibari bwajijuke cyane ngo abone ko umukenyezi ashobora kuzaba abona agaserukira abandi mbere agatanga n'ibyuma byubaka mu iterambere ry'igihugu rero twebwe twaragerageje kugira ngo dushobore kubereka ubudasa mu byo bari biyumvira kugira ngo iyo radiyo bashobore kuyakira neza kuko murabizira amaradiyo nk'aya yegereye abanyagihugu bita radiyo kominoteri iyo aho yubatswe ayishinzwe bakayitayeho ntishobora gutera imbere ikipfa niko nabwita twebwe rero babona yuko ari radiyo n'ibyo iha akaryo kanini abakenyezi kandi bigitangwa ariko byari binariho nashaka kuko abakenyezi bahurikiye amashyirahamwe yo mu giheta nibo baza cyane cyane kuyivugira ko icyo gihe nsubimba gatoyi mu giheta hari ikibazo gihambaye cyane cy'amari afatiye gutsina atareka abakenyezi n'abigeme mbere kino mu byatumye iyo radiyo abasanzwe bahurikiye mu mashyirahamwe bayisaba kuko cyavuye mu cyifuzo cyabo hanyuma tugiye kubera ayo mabi ari abakenyezi baza kuyashyira ku mugaragaro bakabivuga ibyabaye mu kibano icyo kibano nacyo cyaracumugeta nyine abagabo n'abakenyezi n'abana bakiyumvamwo bati ni kwa naka fumbure byatuma abantu bavuga ati abakenyezi bagiye kudushengeza mbega iradije nk'isentare ariko rero mu nyuma tumaze kubona yuko n'abagabo bamwe bamwe bavuga bati nyabona naho biri uko natwebwe turashise amari dukoregwa twaciye tuvuga ati tureka rero tugire urunana ahubwo rw'abagabo n'abakenyezi bifuza ko haza ihinduka mu bijyanye no kurwanya amabi afatiye ku gitsina akorerwa abakenyezi n'abigenga duca rero dushyiramo mu bamenyeshamakuru imigwi y'abantu iserukire itandukanye ni ukuvuga abakenyezi n'abagabo bakabaja mu bashikiriza ibiganiro reka mbere no mu buhinda bw'ibyuma turavanga ku rugero mbere bangana usanga ari nka 50 ku 50% ni naho rero twashoboye gushobora gutara umuti icyo kibazo y'amakenga abagabo bari bafite, batangura kwiyumvamo yuko nabo nyine byabivugwamo, ariko n'ubu twabumye kuri wa murongo wacu wo gushyira habona ayo mabi akogwa, na cyane cyane tukabaha ijambo bakabyivugira n'abagabo mbere b'akarorero bamwe bita abatangamuco bakaronka kajya bakaza bakavugira ku iradiyo ibyo banegura bikorwa n'abagabo bagenzi babo bahohotera agateka ku mukenyezi. Novuga nti mukebuke byagiriye birashije mbere y'iyo radiyo gushika naho ubuye twagisizeho n'icyo bita imigwi bikama radio club ari ku mitungo itandukanye zive komine geta ubutegetsi kuri 27 iherekeyemo abagabo n'abakenyezi mu ntumbero yo kugira abo bantu bayage ayo matati na cyane cyane ibonekeza mu ngo, hanyuma batore umuti bari ku musumba. Ibyo vremba ibyo byaratumye dutera indi ntambwe kugira dushishe muri radiyo igumane ka karanda kayi ko kurwanya amabi akorerwa abakenyezi, ariko n'abagabo baraje badushyigikire mbere ugasanga hariho n'abamaze gufata iya mbere bivuye ku biganiro twashikirije kuri radiyo.
None abatanguye iri radiyo dusubiye inyuma gato kandi ni bande? N'Abarundi, n'abanyamahanga, n'amashyirahamwe? Abagiye hamwe bagira icyo cyiyumviro bari bande muri rusange?
Radiyo ejo ry'umukenyezi yatangujwe n'ishyirahamwe ryitwa Dushire Hamwe, ishyirahamwe risanzwe rihanira agateka k'abakenyezi cyane cyane mu bwabo byavuye ku basanzwe b'iryo shyirahamwe nyine bari ku mitumba mbere abenshi bari muri iyo komine ya Beta nyene, nacyo gituma iyo radiyo kiza gushinga, ariko kuko iryo shyirahamwe risanzwe rikorera mu Burundi bwose ibiro bikunze gutombora mugabo kubera ngo abo bakenyezi n'imboneza bari muri iryo shyirahamwe bari muri komine Geta baciye basaba gushyikiriza icyo gisabo ishyirahamwe naryo ririkora ku basanzwe bayifasha bashobora gushyiraho iyo radiyo. Icyifuzo nyamukuru cyavuye muri abo banyagihugu nyene bo muri komini Geta mugabo urimo ishyirahamwe Dushyirehamwe bacababishyikiriza urwego rw'igihugu babona gusaba uburyo hirya no hino kugira ngo radiyo ishinge.
Gusa wavuze ikintu cyerekeye radiyo club ikigamije kuzana abantu hamwe kumbure mu kibanza kimwe bakagerageza gutorera inyishu ibibazo byawe. Iyo radio club ikora gute? Abanyagihugu mubahamagara gute kugira ngo bicare hamwe baganire kuri micro ibibazo byawe?
Twararagiye dusanga amaradiyo menshi uko akora muri rusange. Amaradiyo novuga aravuga akabwira abantu mugabira gwe kumenya ikimbega by'ukuri ko twavuze ibintu byumviswe n'abangahe, ubumenyi twatanze bwakiriye bangana gute. So turavuga tuti rero izi radiyo zitwa communautaire zegereye abanyagihugu ntizoguma zikora nk'ibyo zindi muri rusange. Reka turabe ingene tugira ubwo bucuti hagati y'iradiyo n'abayumviriza. Naho rero haciye haza icyumviro cyo kugira icyo bita radiyo prese kuzishinga ku mitumba itandukanye. Ibyo mu kitu dutora gute? Turaba abantu basanzwe ari abakunzi b'iradiyo yacu, aba bakunzi bamwe badahara mu biganiro bama bari kubarumvira ibyo dushikiriza mbere bakanatelefona bajya batasha canke ubundi butumwa batumvira ku iradiyo kugira tumenye ko ariko baratwumviriza. Icyo rero dutora bamwe muri abo tubona babikeneye tubona bakunda iradiyo tuca tubashyira muri uwo mugwi, ni ukuvuga ku mutumba tuagenda tukabagendera tugashikiriza ibiganiro bya bita ama emisiyo karive twagenda tukagira ikiganiro ku mutuma kanaka abakunzi b'iradiyo bakabaza bakiyandikisha tugaca rero tubashyira hamwe tukabigisha tubafise urutonde rw'ibyo bateza gukora iyo bahuye bagira iminsi yo guhura bakumvirize ikiganiro kanaka twababwiye tuti ikiganiro muduha mu gucungiriza imiri bakacumviriza bagaca bahanana ibyiyumviro kubyo twashikirije bagaca bara bati mbega twe turageze ibi bintu bavuze mu iradiyo acyo byo bifasha twe twabishyira mu ngiro. Muri icyo kiyago rero ko araganira kuba twe ibiganiro byinshi usanga ari iby'umukenyezi ari biteza imbere umukenyezi baca biganira n'abagabo abakenyezi bari kumwe bagaca bafata ingingo bose bari kumwe bagaca bategura igikino bya bita amateatre hadiyofonike. Icyo gikino baca bagaza gukinira yo kwiradiyo iwacu, ariko n'ibikino byitwa nkina nkebura byitwa dukeburane bakina bafatiye kuri ya ngorane babona mu kibano bagaca babikina mu bikino ikaza kwigisha abandi mu by'iziradiyo. Ni nacyo gituma benshi rero baciye batangura kumva yuko babihuriza kabagana n'abakinyizi bakinye kimwe kimwe kandi bikebura umugwi umwe canke uri ubagiye bakina bategura abagabo canke bagatibura kunyifata z'abakenyezi.
Inkino nkizo nkina nkebura ndumva ko bishobora kuba byaroroshe kuzikora kuko turazi ko mu ntara Gitega aho mu giheta niho asanzwe hava abakinyi baninde nabo nyene bo barafashije mu kuba izi nkino zemegwa zakigwa neza ku radio.
Ego cyane ikomine giheta irafite akantu yisangize mu bijyanye n'akaranga n'abantu koko bakerebutse n'abatari mu yininde giye ukaganira na bamwe cyangwa abandi mu kanya gatoyi usanga bamaze gukina akantu gatoyi upfa kubaye inyigisho ibintu zibwira amadina ibintu zibukira ibyese biri mico yabo kandi rero tubona abafite rero na ziriya mbone zo muri mimbe baca babafatira ko bakagerageza kuraba ingene bofata ibyo byigwa ibyo nyigisho izo mpanuro bashaka gutanga bakazishyira mu bikinda bisunze ziriya ninde barabumvirize.
Abakenyezi mwatoye kugira ngo bahakorere bashobore guteramisha ibyo biganiro ni bangahe muri iki gihe ibiganiro mufise bingana gute?
Twebwe dufise abanesha makuru bavuga nti bashaka n'ibitigirisho batungana hagati y'abagabo n'abakenyezi tutaba abakenyezi ushika ubu ba 12 hakaba hariho abagabo 9 no kuvuga bose hamwe bashaba 2021 hama ibiganiro byo dukora ku ndwi dukora ibiganiro byababa 30 no kuvuga ni 30 ku ndwi ariko byisubiriza bya bitama ho difisha no kuvuga ibiganiro bikogwa 30 bikogwa n'aba kenyeji bitaje kuvuga n'abagabo bari kumwe.
Turumva ko ibiganiro ari byinshi cyane kandi bisubirwamo inshuro nyinshi abanyagihugu bagashobora kuronka impanuro inyigisho zitari nke. None mushika mu karere kangana gute muvuye ngaho mu giheta radishikira izihe zindi ntara zihanamiye Gitega?
Gushika ubu radio ikijyo mu kenyezi irumvikana mu ntara 10 ariko 6 niho tunavuga twumvikanamo neza na neza tu hagati mu gihugu izindi usanga ari amakomine nk'abiri cyangwa 3 na twumva bivanye n'ingene imisozi ihari ariko abantu batari bake bari muri ibyo bice n'ibita twumva bamba ariko batwandikiye badusaba bati nyabo bashinga ibyuma kugira natwe dushikirigwe kuko ibiganiro mushikiriza twumva ko bigira akamaro abo ngaho kuko amafoto amwe cyane inkuru zimwe zimwe tubicisha kuri Facebook maze abakunzi bari kure bakabona bimwe bimwe mu byo twakoze nabo dushobora gutwumviriza nacyo gituma dusaba cyane ko twagerageza tukaraba ingene twashikiriza aya majwi ariko uburyo buracyatugoye.
Mushinganahe Ndayigamiye Jean Mitterrand, turabashimiye cyane bose ku kanya mufashe ku kuganira n'ishwi rya Amerika. Tugira duhindukire tuganire n'umufasoni Boyero nawo ku bijyanye n'ibindi byinshi n'ibiganiro mugira n'abanyagihugu ngaho mu gihugu hagati. Turabashimiye cyane.
Murakoze cyane Oriane, bashimiye n'ishwi rya Amerika kandi n'abatumvirije kuri kano kanya tumaranye. Murakoze cyane.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nkuko twabibabwiye muri iki gice cya kabiri cy'ikiganiro muri isanga cyerekeye iminsi 16 yamaze gutangura kuva ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka, iminsi yahariwe kugwanya amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme. No munsi twatoye kuganira n'imwe mu maradiyo mu Burundi yihaye igikorwa cuku haranira ineza cyane cyane y'abakenyezi n'abigeme mu gihugu cy'u Burundi ni radio ijwi ry'umukenyezi radio ikorera mu gihugu hagati neza na neza mu ntara ya Gitega iki gice cya kabiri nkuko twabivuze tugiye kuganira na Madame Marie Gorette Bwoyero akaba ateramisha ibiganiro kuri radio ijwi ry'umukenyezi Madame Bwoyero turaguhaye ikaze cyane mu kiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika
yego mwe murakoze
turabashimiye kukanya mufashe kugira muganire natwe muri mu bikogwa byo guharanira ineza y'abakenyezi n'abigeme ngaho mu ntara ya Gitega igiheta ibi bikogwa byifashe gute muri iki gihe aho muri ko muraganira n'abanyagihugu cane cane ku bibazo vyerekeye amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme ivyo bibazo barabiganira mu byo bwisanzuye ko ari bibazo bitoroshe muri rusange
ego matuke kuraba hijya no hino usanga abakenyezi barashobora kujya hamwe bagaheza bakaganira hanyuma ingene baganira na cyane cyane baba bahurikiye mu mashyira hamwe aho umuntu yagiye kubaraba abashanga ariho n'abandi nyene usanga baza nyene bakaza ku radio bagatanga ibiganiro bijyanye n'ukungene bo nyene aho bavuye na cyane cyane nk'aba bavuye ahantu habi bari bantaho nikora hama bagaheza ugasanga baraduze twebwe mu Burundi dushatse tuvuga yuko baca bacika banikora hanyuma ikindi nacyo abakenyezi nyene nabo nyene ari nk'uwafise nk'amabi yakorewe arashobora kuza kuyavuga hanyuma iyo yavuze hari ushaka kuvuga ati murayavuga muratifika ikiganiro ku iradiyo ry'umukenyezi hariho n'uwundi nawe aca avuga ati naho ndabibabwiye mugabo muzoraba ingene mufuma mubicishamo nka kijya gihe tuba turiko turaganirira abantu ku iradiyo bidacita animasiyo turasigurira abanyagihugu nk'ibintu tuba tubona biba biri mu micungararo na cyane cyane bijyanye n'amabakorerwa abakenyezi kuko muri icyo gihe tuba turiko turakebura nk'abagabo tukavuga nk'ibintu byaba byarabaye ariko tutadoma ku izina ku babikoze hariho n'abandi bahora baca biyumvira biyumva batumbe byarimo byacu byarashyitse ku iradiyo ijwi ry'umukenyezi
ibyo byo none ntibyo ba bishobora kukongereza ibibazo mu kibano kenshi bigenda gute nk'iyo abantu bumvise ko hari ikibazo cyane cyashitse ku radio ntibyongereza amabi ubona bica bigenda gute ya kenshi
ahubwo abantu benshi na cyane cyane abakenyezi iyo hari ikintu kibaye babona yuko kibabaje baca bashaka yuko cyovugwa ku radio ijwi ry'umukenyezi kugira ngo cumve benshi hariho rero ego nigeze kuvuga yuko ho bariho nk'abantu kumbure bo babaca babamenasa cyane babafata nabi muri icyo gihe bame kuko barazi yuko iradiyo ijwi ry'umukenyezi na cyane cyane rikunda kuvugirwa ko hariho nk'ibintu by'amakuru ari amakuru yoyo murumva yuko acavugwa n'ingoga n'ibiganiro na bimwe bimwe niyo bibaye nabyo nyene hariho bamwe bashima kubivuga nk'ibyo byose by'abakenyezi umva yuko baba bahohotewe hari igihe nyene umubajije uti jewe none ibi biki kibazo cy'iwawe ushaka yuko tukivuga ku iradiyo ko dufata ikiganiro benshi barabyemera hanyuma rero tugaca tugicishako hariho bamwe nyene bamwe hari abo usanga nk'abantu bace nk'abagabo babo bace babamenasa ariko bobo kubera baba babonye baba bavuze ukuri hari igihe nyene atacyo bibabwira kuko urumva n'ubundi ko no mu kibano mu nzu iwabo ata amahoro baba bafise
twaganire n'umushingantahe ndayegamiye ku bijyanye n'amaclub de radio ni ukuvuga aho abanyagihugu baza bakicarana bakaganira ku kibazo runaka byumvikana ko aho baba bari kumwe barahabwa inyigisho barahabwa impanuro zimwe mu nyigisho mutanga haba ari nk'abamenyeshamakuru cyangwa nk'abahanuzi ni izihe nyigisho ziba zitunganyijwe gute
inyigisho na cyane cyane duha abo mu maradio club turabaha ukungene bashobora kwitunganya nabo nyene bakiteza imbere nyike baba bategerezwa kwicarana kugira ngo bahure baganire ari nk'ibyo babumvise nk'ibiganiro twaba twaracishije ku iradiyo cyane bijya byo kuganirira abenegihugu nk'ibintu bijyanye n'iterambere ariko yebo nyene bategerezwa bagashinga umunsi w'uko bategerezwa guhura icyo kibahuza rero barashobora gutegekanya ibikorwa ari nk'ibikorwa byo mu mirima andi nayo ikindi bategura ni ibintu byo kuziganya no kuguranana ingene baziganye bakaguranana dusha dutegerezwa kubigisha ukungene bazobikora kugira biteze imbere tukabafasha no kugira amategeko agenga uko kuziganya kwabo no kuguranana
birumvikana ko baronka ibiganiro bakaronka inyigisho impanuro none nkamwebwe ku bwanyu madame Bwoyiro watanguye iki gikorwa cyo guteramisha ibiganiro byerekeye ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme wasanze aricyo gikorwa cyonyine wahamagariwe ko numva umengo hari ibikorwa byinshi cyane mukora uretse ibikorwa byo guteramisha ibiganiro gusa
ubwa mbere jewe ngishika ngaha mu giheta jewe nariyegereje cyane cyane abakenyezi hanyuma mu kubiyegereza twaraganira kandi nkabasanga ku mitumba nkababwira kugira ngo buguruke bave mu misozi bongere bajya habona kuko mu minsi yahera umukenyezi ntiyari afite aho avugira ijambo mbere n'ibyo by'iradiyo nibo babiyumva bisaba bati twebwe iyo twaba turonka aho tuvugira kuko benshi dusanga twacinijwe hanyuma ngiye rero mu mitumba natanguye kuza no kubigisha nabijya by'amategeko agenga ingo n'imiryango hanyuma nkabigisha nabijya by'amabi akorerwa abakenyezi n'abigeni muri icyo gihe rero abakenyezi babifashe nka nkama hanyuma niho mu nyuma nanjye naca ntanga raporo muri dushire hamwe amabarosi radiyo rero baca bumva ko abakenyezi bo mu gihe tabayikeneye nicyo gituma baciye bayizana kuko abakenyezi bo mu gihe tabusanga berevutse kandi barakora n'imigambi itari mike yo kwiteza imbere ikindi nacyo bakora kandi barumva neza iyo umuntu abigishije na cyane cyane nkabijya bijyanye n'umukenyezi muri politike nacyo nyine turagikorerako abakenyezi rero ugatusanga barashima yuko batora bakongera bakitoza ikindi bashimye ni uko bategerezwa kuza baritaba amanama ahabereye hose hama icyo rero abakenyezi niho baca batangura kuza baratanga bahuza ibyiyumviro bavugana ukungene inyigisho bari barose ko icyo gihe twashoboye kuzitangira hamwe n'abagabo bari kumwe abagore n'abagabo kandi bubakanye hanyuma baca batangura kuvuga ukunge n'abagabo babo bahindutse kubera ibiganiro umuntu inyigisho nari nabahaye bamwe baca bavuga bati jewe sinari nzi kwambara akarato k'umugabo cyangwa agatenge k'umugabo ati none tuvuye muri icyo kiganiro twagiye tujyana igitega muri bire acaratugurira byari ingo zibiri kandi noneho niyo umuntu agiye aho twahereye na cyane cyane kwigisha abakenyezi usanga n'abagabo baho mbere iyo bambonye batangura gutwenga bibuka izo nyigisho nabahaye ku bijyanye n'abakorerwa abakenyezi n'ukungene bo kwifata na cyane cyane mu ngo
izo nyigisho none twumvise mutanga bazironka kangahe iyo bari ijwi ry'abakenyezi iyo radiyo izitanga mu kibano yonyine ko twumva ko umenga ni igikorwa kinini nyakirekire gisaba uburyo bwinshi gisaba n'abantu benshi inyigisho bazironka kangahe abanyagihugu ngaho mu giheta
ubwa mbere inyigisho bazironka kuko urabona mu giheta n'imitumba myinshi n'imitumba 31 igihe rero umuntu yagenda kuri tere narashobora kuorganiza ngategekanya nka rimwe mu kwezi nkagendera kuri zone imwe hanyuma mu yindi ngaca ngendera mu yindi ko harimo izone zitatu n'imitumba 31
iki gikorwa cyo kugwanya mabi yakorerwa abakenyezi n'abigeme si urugamba rw'abakenyezi gusa nk'uko twavyumvise mu misi yahera ivyo byari byashikirijwe na Prosper Bazombanza icegera cy'umukuru w'igihugu yatanguje isekeza y'imisi 16 yahariwe kugwanya mabi ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya yamenyesheje abarundi ko abakora ayo mabi boshengezwa mu butungane bagahanwa vy'akarorero. Reka twumve inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana yari yaduteguriye ico gihe.
Kuri wa gatanu niho kumugwa mukuru w'intara ya Muramvya hatanguzwa ku mugaragaro isekeza ry'imisi 16 yahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi. Icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza niwe yari yishikiye aha i Muramvya. Mu ijambo yashikirije abari bitabiriye ivyo birori yamenyesheje ko umugambi w'igihugu wo kugwanya amabi akorerwa abakenyezi uri mu micine.
Ubwa mbere hari ugukinga ayo mabi, ubwa kabiri hakavuga ugufasha uwayakorewe, ubwa gatatu hakaba uguhana uwayakoze, hanyuma ubwa kane hakaba ukunga uwakorewe amabi n'umuryango wiwe mu kibano hamwe no kumufasha kurangura ibikorwa byo kwiteza imbere.
Prosper Bazombanza amenyesha ko kugira icyo cyaha gituzwe abarundi bose bategerezwa kugira mu ruhara. Ahamagarira rero abarundi bose gushengeza abakoreye amabi no kwiyegereza abayakorewe.
Abakenyezi n'abigeme bakorewe amabi afatiye ku gitsina bakeneye kuremeshwa no kwiyegerezwa, kuvuzwa no gufashwa kwitura ubutungane. Saba kwinubarira ahubwo nawe kwiyegerezwa tukabaremesha tukabahoza kugira ngo babone yuko uwo mababaro tuba tuwusangiye twebwe twese n'igihugu cyose. Dusabye rero yuko umwenegihugu wese yoko icyo yoshobora cyose cyofasha kuremesha ababashikiwe n'ayo mabi. Ababanyi b'uwakorewe amabi bategerezwa rero kumuba hafi bakamuremesha mbere no kumufasha muri ibyo byose akeneye igihe cyose babishoboye, na cyane cyane kumushikana n'ingoga na n'ingoga kwa muganga mbere no gushikira abajejwe ubutungane, kuko mabi bene ayo sayikumvikanisha mu muhoyahoye mu kibano byakujyana imbere y'inyamiramabi kugira ngo icyo cyaha gihashwe mu Burundi no ku isi yose.
Umwigisha wa kaminuza Paul Nkunzimana yanonosoye ivyigwa vy'imibano amenyesha ko gutuza icyo cyaha bigoye cyane mu Burundi bafatiye ku mico n'imigenzo y'abarundi n'ingingo zimwe zimwe za leta zikinyiza umukenyezi.
Igihugu cy'Uburundi cyane n'ibindi bihugu bitabije ku isi hariho izo bita sisiteme ya patriarka. Patriarka rero uvuga yuko ubutegetsi mu muryango uhagaze ku mugabo. Nanoneho nibyo umuntu wabona mu Burundi nko kuzerekeye ubutegetsi umugabo niwe buhagaze ko niwe umuryango ushimikiye ko, haba mu kubaka urugo, haba mu gutorana, haba mu gufata ingingo. Iyo ahantu ushikiza ni uko hariho amategeko akandamiza umukenyezi ku kazi, na cyane cyane umuntu yihoreje neza cya gitabo cyerekeye akazi, code du travail. Muri icyo gihe ntibiri gusa mu rugo, rero ugasanga biri no muri leta.
N'ahari umunsi wo kugwanya amabi akorerwa abakenyezi, icegera cy'umukuru w'igihugu yakebuye abakenyezi kuko muri bo hari abakora amabi atagira izina.
Nubwo uyu munsi twaramutse tuvuga ibyo byo kugwanya amabi akorerwa abakenyezi, bakenyezi dusigaye tubona abashingantahe nabo nyene hariho bamwe bamwe bakorerwa amabi n'abakenyezi. Mwageze kubyumva aho hariho ndana sirobanti bitafasoni yani bitabanga afata mushinga ntari mu nzu yiwe mu nzu agafata mu gitaka mucumika cyangwa afata isuka akamukubita umutwe agahwera kandi hari inzego z'ubutungane mu bwendamo. Ibyo bintu birateye isoni, bitesha akaranga k'ubupfasoni, bitesha akaranga k'abarundi n'abarundikazi. Tubaza ko cyoba ikiziye mu Burundi n'izo bizikira ku bwambi bw'ucyacu cy'u Burundi. Turabahamagariye rero kugumya ibanga n'ubupfasoni byamye biranga umurundikazi.
Ubushiranganji bwo gufatana mu nda n'iterambere ridakumira umenyesha ko muri uno mwaka uheze mu biharuro bwashoboye kuronka abakenyezi 35 bashurashwe ku nguvu akogwa mabi 280 ndwi afatiye ku butunzi n'amajana 238 asesereza mutima eziratunga Imana Kigali Ijwi rya Amerika.
Tuvuge rero ku kibazo cy'amabi akoregwa bakenyezi n'abigeme turumvise ko leta aho isokeza ryatangura ko yipfuza ko ayo mabi abandanya avugwa ashigwa habona abayakorewe bagafashwa mu butungane no mu bundi buryo tuganira na mushinganahe Jean Mitterrand yatugiye ko iyi radio yanyu yatanguye ngaho onye mu giheta hakogwa mabi menshi ku bakenyezi n'abigeme duhere ku kuntu byifashe muri iki gihe amabi ubona yifashe gute muri iyi minsi aho uherere
ego amabi twatamuye kubikorera ko na cyane cyane ngo mu 2010 iradio nayo yaje mu 2008 muri icyo gihe rero twarayakoreye ko cyane nk'imyaka ishika itandatu icyo twakora hariho ikigo cyaciye kihavuka hanyuma icyo kigo rero cyarumviriza cyane cyane abakenyezi kandi cyarabafashije ibintu bitari bike abakenyezi bahohotewe twarabakira tukabumviriza amatumvirije tugaheza tukabaha impanuro ama icyo twakora kandi twabaha impanuro na cyane cyane kugira ngo tubagabanyirize ububabare abandi nabo kugira kuko hariho n'abandi wasanga mbere bamerewe nabi kugira ngo bugabanuke baheze no ku biremeshe tubaremeshe kuko hariho n'abamwe bamwe baza bariragurika cyane bakavuga ngo nuhira ntibasubira yo kubera izo ngorane bafise aho hose cyari igikorwa kininiya hama mbere no kubaraza twari dufite amashambure bashobora kuraramo nigihe tubona yuko uwo mukenyezi ababaye no kubavuza twarabavuza kandi nacyo twarabaherekeza no mu butungane na cyane cyane mu Nyamiramabi no mu masentare mbere icyo gihe twari twashinze n'umwavoka yashobora kubafasha no kuburana cyangwa kubandikira ibirego hanyuma ikindi twakora kandi n'uwaba yakoze amabi ujya twita umuto karashobora gutaka polisi ikagenda ikabatora kandi n'amafaranga yo kwiyunguruza nayo nyine twari dufite uburyo twarashobora kuyariha n'ibyo by'imanza nyine zijya mpapuro zo gushingishiriza ko urubanza twararubashingishiriza nk'abakeneye amakopi nayo nyine tukayabagurira ikindi twakora twarabaherekeza no kwa muganga hari n'abantu benshi iradiye uwo mugambi washoboye kuvuza kandi ku mafaranga atari make make hari nabo bashobora kugirira n'amaoperasiyo bakababaga bakabakora hanyuma hariho na kandi n'abandi bakenyezi bakorewe amabi bagiye hamwe baragira amashyirahamwe amashyika abiri hanyuma bararonka uburyo barakora n'ubu hariho abagikora abandi nabo bafise ibitungwa hariho n'ufise ibutike avuga yuko amaze kugura n'ubwatsi araheza arafasha n'umushinganahe wiwe kugura amabati ko baba mu mategura urumva n'ibyo ko ari ibintu bikomeye cyane kuko nk'uwo mugore nayo mabi asa n'uko yabyibagiye
none ibyo bikorwa mwakora icyo gihe byo wabikibandanya cyangwa icyo kigo kiracahari cyo kubandanya mufasha abakoregwa mabi muri iki gihe
yego n'ubu kirabandanya mbere ndagikoreramo n'ubu nk'ubu gushika ubu ndafise nk'amantuzena nk'amaviyoranse ashika 40 namaze nakiriye uno mwaka wa 2020
amabi ashika 40 woduha uturorero twayo mabi akoregwa abakenyezi cyangwa abigeme abari amabi nk'ameze nk'ayahe wotubwira
cyane cyane hariho nk'abakenyezi bamwe usanga bakubitwa abandi nabo ugasanga kumbure nk'umugabo yihenze ngo aramwirukanye n'ibyiwe byose akabiterera hanze abandi nabo hari igihe usanga nk'umugabo yonona ibyo mu nzu ugasanga nk'imbuto yose utwo yimbuye twose yadutwaye agaca agenda kwidandariza ibindi nabyo bakora bafite k'ingorane usanga abagabo bashobora kugurisha ubwatsi itongo kandi umukenyezi wiwe atigeze asinya cyane ngo aronke ko n'amafaranga na makeya ikindi nacyariho n'abafatwa ku ngufu muri icyo gihe rero umuntu arabaherekeza na cyane cyane mbere nk'ubu hagiye haribonekeza abana bakorewe amabi menshi ugasanga abantu mbere menga hariho bamwe bamwe bahinduye ugasanga bakora ibintu ku buryo ayo mabi bayakora ku bintu bitandukanye kandi by'amabiyone ibindi nabyo ntibajyanye usanga ata babima akarasiyo ugasanga umukenyezi niwe yihari akihararanga na cyane cyane na bijya byo gusomesha abana b'abanyeshuri ugasanga umugabo wewe arigira ngo agiye gukorera amafaranga i Bujumbura agaca yihererayo umukenyezi mbere hari igihe ajya kwikangura asanga wa mugabo afise ubundi umuhabara i Bujumbura
ego ngo bamufise none inimero ya telefone babitura ko iyo bagize ibibazo kugira ngo babashikire haba ari mwijoro mu gitondo abo masaha yariyo yose mu bamufise uburyo babitura ko ku murongo ya telefone bashobora kuronka muri aka kanya
oya bo ica bagira barishikira ku iradi hariyo n'ikindi gihe mbere aho duhuriye hose niho bamfatira
barakoze cyane mu kibanza
baranzi cyane kandi bararangiranira
yego
n'abantu zanumva bavuga ngo turonderana aka kandi nabo batumara bajajewe nyine batanze
wamaze kumenyekana nk'umuhuza umuhanuzi umumenyeshamakuru wabaye byose muraka kanya twobibutsa abanyonyi bishwe rya Amerika mu duteza amatwi ko turiko turaganira ku bibijanye no kufasha abakenyezi n'abigeme mu mabi akoregwa mu mabi bakoregwa twobibutsa kwishira hamwe twababwiye mu ntango ishira hamwe Seruka rifise icicaro i Bujumbura mu Burundi rikaba rizwi cyane rirafise numero abantu bakorewa mabi bashobora guhamagara ko bagafashwa mu buryo butandukanye bafise ibigo bitandukanye no mu gihugu hagati iyo numero yo ku biro ni 22 24 87 30 ndasubiramo iyo numero yishira hamwe Seruka itangwa akumbuga ngurukana bumenyi n'ahandi henshi mu biganiro ni 22 24 87 30 iyindi numero y'abantu bashobora guhamagara ko ku buntu ifise abantu bafise imirongo ya Econet na Leo ni 79 77 55 55. Ndayisubiramo nayo ku bafise imirongo ya Connect na Leo bashobora guhamagara ko ku buntu 79 77 55 55. Izo nimero nizo mushobora guhamagara ko ishira hamwe Seruka rizwi mu gihugu riharanira ineza y'abakenyezi n'abigeme ikaba bafasha mu bijanye no kubavuza kubaserukira mu butungane n'ibindi byinshi nkuko twabashikirije turi muri cya kiganiro muri isanga mwumva buri munsi ku munsi wa kabiri cyane cyane tuganira ku bibazo n'ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme ku murongo wa telefone rero turiko turaganira na Madame Marie Gorette Bwoyero ayoboye ibiganiro bifasha abakenyezi n'abigeme mu giheta ku iradiyo Ijwi ry'umukenyezi ni radio nayo nyene yashinzwe kugira ngo ifashe umukenyezi n'umwigeme kuja habona guseruka guserura ivyumviro n'ibibazo vyabo. Madame Bwoyero rero ivyo mukora ni byinshi muri iki gihe muri ko murafasha cane cane gushira habona ayo mabi gufasha mu kibano abagabo n'abagore bashobora gutorera inyishu ibi bibazo. Twumvise kandi na Prosper Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu aho yavuga yuko amabi adakoregwa abakenyezi bonyene n'abagabo birazwi yuko nabo nyene bayakoregwa nabo nyene bari sanzura mu kubashikira ngo bababwire ibibazo byabo cyane cyane iyo bahohotewe n'umugore ko ari ibintu bisa n'ibi maramaje gatonya baraseruka.
Ego nabo nyene hari igihe bashobora kuza ariko rero bobo uko babibona baguma babona umenga iradiyo ni y'abakenyezi gusa bakaguma babona umenga umuntu afasha abakenyezi gusa ariko rero je murambona hariho n'abagabo bahora baza bakitura nk'iyo bakorewe amabi hari n'igihe mbere baba batayakorewe n'abakenyezi babo ugasanga bayakorewe n'abandi bagabo nkabo ariko bagashobora kuza kusaba impanuro ingene bashobora kubigenza hanyuma rero nka bamwe bamwe bibaza ngo bafashe abakenyezi gusa hariyo n'umugabo yari afise umukenyezi bari barashamirane aramuheba hanyuma icyo nagize yari aje ati aranyitura hanyuma nza ndamufasha no kwandika ibirego kugira ngo abijyane muri sentare
abahohoterwa nabo abakubitwa nabo canke abagirirwa yandi mabi atandukanye abarayahe nabo nyene baraseruka
hariyo nk'umutama yigeze kuza yavuga yuko umukenyezi wiwe atamugaburira kandi no kumutyoza yuko yamutyoza icyo gihe mbere n'uwo mutama yari yarahiye ati jyewe n'ukuri ati jyewe sisubira muhira ati jyewe mpa n'indaro ati nguma hanyene hanyuma nyine narakirabye ndamwumviriza araheza kuvuga hanyuma mu nyuma ndamuherekeza muhira tuca turavugana n'umukenyezi wiwe antora uwundi muntu turajyana muhira hanyuma twasize nyine tubumvikanishije uwo mutama araheza yararuhutse nyine araguma muhira
ku bijyanye n'ubutungane hoho mwavuze imbere yuko muhora mubafasha mu butungane imanza nko muri uno mwaka zihagaze cyane cyane ku kihe kibazo mu butungane iyo bituye izo nzego
mu butungane hariho nka bamwe bamwe usanga nk'abakenyezi ugasanga nka bamwe bamwe barahohoterwa cyane nk'abakorewe amabi abandi nabo ugasanga amabi afatiye ku gitsina abandi nabo usanga ari nk'abigeme batwaye inda z'indaro hanyuma abo babyaranye bakanka kwemera abana hariho n'abandi kandi usanga bobo babona bati umugabo wanjye yadandaje itongo kandi tutabyumvikanye ibyo nibyo cyane cyane abakenyezi bakunda kwitwarira hariho n'abandi bashobora kubona bati jyewe ubu ndaheze sinshaka n'uko twokubakana bakarondera bijya byo kwahukana
murakoze cyane kuri kano kanya mufashe ku kuganira n'ijwi rya Amerika turabashimiye cyane Madame Marie Gorette Bwoyero ku kanya mufashe ku kuganira kuri ibi bibazo biba mu kibano n'ahandi bishobora kuba ari cyo kimwe ariko turumva yuko nka radio ijwi ry'umukenyezi yaje ikenewe cyane kandi yuko iriko irafasha abatari bake mu bintu byinshi si ni radio yonyine ni kigo abantu bashobora kwitura hari ibiganiro mukora bishimikiye kuri iyo minsi 16 iriko iravugwa muri iyi minsi ku radio yanyu canke mu giheta
ibiganiro nk'ubu mu minsi heze twari twamaze kubitegura hari ibyo twari twateguye bijyanye na masculinity positive ibyo rero twari twafashe amateme abiri hariho nk'uruhara rw'umugabo muri kino gihe cya COVID-19 hanyuma ikindi twari twagize kugenderuka ububereye mu ntumbero yo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme ikindi twari twakoreye ko kugendera ubugabo nyabwo bufatiye kugufashanya ibikorwa hagati y'umugabo n'umugore hariho kandi no kurera abana b'abahungu n'abigeme mu ntumbero yo kubategurira uburinganire na cyane cyane mu buzima bwabo bwa minsi yose ibyo twari twagiye kubirondera i Muramvya no mu ntara ya Mwaro
niho ibibazo nk'ibyo biba bisanzwe byibonekeza cyane kurusha
kandi twashatse kwiterera kugira ngo ntitugume dutanga ibyo hafi gusa
birumvikana
kuko twari twagiye mu zindi ntara
twongeye kubashimira cyane rwose Madame Marie Gorette Bwoyero aho ku ijwi ry'umukenyezi mu Burundi mu ntara ya Gitega mu Giheta turabashimiye cyane ku kanya muhaye ijwi rya Amerika
murakoze cyane namwe
Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko turimo wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga iki gice cya gatatu cy'ikiganiro twari twababwiye ko duhava tuvugana n'abandi bakenyezi bari mu gikorwa cyo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme haba mu gihugu canke hanze y'igihugu Ishirahamwe ry'ibikorwa by'impuhwe bikorwa n'abarundi ba mu mahanga Diaspora Work for Mercy naryo nyene riri mu bikorwa byo kugerageza gufasha guteza imbere no gushigikira umukenyezi n'umwigeme ahari hose. Twatumiye Madame Ella Uwimana nawe nyene mu ishirahamwe ryabo ishirahamwe Diaspora Work for Mercy kandi nishirahamwe asanzwe arongoye urunani rw'abakenyezi ishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga atubwire bimwe mu bikorwa arimo muri iki gihe cyo kugwanya no cyo kumenyekanisha amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme. Madame Ella Uwimana, urakoze cyane gufata akanyo kanya ko kuganira natwe muri iyi minsi y'ukuharanira ineza y'abakenyezi mu kugwanya amabi bakoregwa ishirahamwe Diaspora Works for Mercy ryo riri mu bihe bikorwa muri iki gihe.
Murakoze cyane mu pasone Oriana kunereza gukanya nukuri ishirahamwe Fondation Ndongoye Diaspora Works for Mercy n'ibirimo mucatumye ibaho rivuka kugira ngo riharanire agateka k'umukenyezi n'umwigeme mu buzima bwabo bwa misi yose. Ni ukuvuga rero muri Diaspora Works for Mercy turiko turarondera guteza imbere imibereho y'umukenyezi, kurwanira amabi amukoregwa no kuyamirira kure kugira ngo umukenyezi ashobore kwishyira yizanye. Ariko muranyumve neza barundi kazi n'abakenyezi twese, ndaza kuvuga ku bijyanye n'umukenyezi. Muzi ko umukenyezi ni umufasha, ntabwo ari umukozi. Hari abagabo benshi n'abashingantahe batarategera itandukaniro rya hagati y'umugore kuba umufasha wabo cyangwa se kuba umukozi wabo. Murantumva kubera turi mu bintu bya agenda, ari byo bintu bijyanye n'igitsina. Hariho n'abakenyezi bafata abagabo babo nk'uko atari umutwe w'urugo. Iyo tumaze kubicangatiranya rero tusanga bizana mabi, kandi ayo mabi agacangwa ku mukenyezi n'abana, ari twebwe rubanda rugufi. Rero icyo nubona twebwe muri Diaspora Works for Mercy turagomba kugira ngo turandurane n'imizi ibituma izi ngorane zihaba. Ati izi ngorane zihaba kubera iki? Icya mbere kiraba kubera iki? Umugore kenshi usanga yataca afite azera akantu kose ku mugabo, umugabo akavuta utuvuta kazotwisiga duhawe n'umugabo, agahuta kazokwambara kaguriwe n'umugabo. Ibyo rero bigatuma, twabonye ko bishya bituma umugabo asuzugura umugore, umugore nawe akamara munsi y'umugabo akabona ko atabonye ati umugabo atarimo atobaho. Muri Diaspora Works for Mercy dukangurira abakenyezi guhaguruka kugira ngo babe otonome, kugira ngo bashobore kwibako. Turabahamagarira nk'abantu tubaha imirimo kugira umugore ashobore kugira amafaranga, bigenuze nyari z'activite qui genere de revenus, mbese bikorwa byinjiza amafaranga ashobora gufasha umukenyezi. Kuko twarasanze n'abakenyezi benshi usanga umukenyezi yirirwa atakurimira undi muntu kugira ngo atunge urugo. Ariko ibyo nabyo niyo byamamo kugaragaza tukira tumuha inguvu, turi mu majyambere kugira ngo tubahe uburyo bashobora kurondera utuntu duto duto. Mwarabonye hariho abakenyezi twashyize mu mashuri yo kwiga gushona, bamaze gushona tukabaha imashini kugira ngo bagende nabo bagire umugambi wabo, bagire icyo binjiza mu rugo, bafashe umugabo wabo guteza imbere urugo nk'uko kuko murazi yuko urugo rugigwa na babiri. Rero nashaka yuko umukenyezi n'umushingantahe kubera turi kuvuga ibijyanye n'igitsina, nibabanze twubahane, duhane agaciro. Umugore afashe umugabo mu bikomeye no mu bito bito, noneho tumaze guhana agaciro bose dushatuba amagiriranire, kandi icyo gihe dushatutanga agaciro mu rugo. Umugabo akagira agaciro, umugore akagira agaciro, umwana nawe akaza arushiriza kubera ari mu Burundi bwinshi. Umugore rero, reka ndabihamagarire bakenyezi bene data dusangiye gupfa no gukira, niko kwama muri bitwa madusemerera ngo turacinyizwa, ahubwo niko twugururira ayo mabi agatuma aza kutugwako. Umugore rero, reka duhaguruke tugwanire gukora imirimo yose ishoboka. Bakenyezi ngo bumaze kubikora dufite ingufu, ibigeze kuko umugabo akora, muratwe twitwa amaboko igihumbi, bigeze kuko umugabo akora twebwe twubikora. Jewe ndazi umugore yarubatse inzu, arashinga ibiti, ubwondo arashyiramo, arahoma, arasakara, umugabo kandi yarafise umugabo ariko kubera kwicisha bugufi yarabikoze arubaka inzira rangira umugabo akazari akayengera bwije akaza kuryama mu nzu yubatswe n'umugabo ariko n'umugore muri antonga ariko ibyo nibaza yuko bikora abantu bake rero bakenyezi turakeneye yuko tumenya kwishyira no kwizana nitwame dutegereje ngo ibintu byose bidozana umugabo erega n'abagabo nabo nane kwa twebwe maboko igihumbi umugabo nawe akaba maboko abiri bivuga ko dukeneye gufasha byinshi kugira ngo imiryango n'ibihugu bitere imbere rero muri iki gihe tugere kwirinda amabi akorerwa abakenyezi nimuze duhaguruke abakenyezi n'abagabo dukorere hamwe tureke kwama tuzerinze mukenyezi hanze nta biriyo kandi murazi yuko burya ngo manyamategeko n'agashamba mukenyezi n'umuha gutunga ukubaka urugo rwawe ukagira ifaranga ryinjira mu rugo ukiyambika neza ukagura cya gitenge cy'amafaranga benshi utayasabye umugabo n'abandi bose bazokubaha kandi no mu kibano baguha agaciro rero twiheshe agaciro duhagarare neza
none madame Uwimana muri kandi no mwishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga mukaba murongoye urunani rw'abakenyezi hoho muri iryo shyirahamwe hari amashyirahamwe y'abakenyezi atandukanye asanzwe ari muri iryo shyirahamwe ariko arafasha mu gihugu hagati canke no mu mahanga mu gukangurira abarundi kugwanya amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme hoho muri iryo shyirahamwe ico kibazo kiravugwa baracijuki
ego cyane ico kibazo baracijukiye cyane kuko nico cyatumye no muri diaspora dushyiraho iyo komisiyo ijejwe agateka k'umukenyezi kuko twasanze byari byarahungabanye cyane abakenyezi twagiye duta indangagaciro twagiye duta agaciro k'iwacu ugasanga turi mu mahanga kubera guhura n'ibindi imibereho inyuranye imico inyuranye ugasanga umukenyezi rero kubera tuba amaboko igihumbi ugasanga umuntu anaromo yakira nayamira bikamugora ku byose kubishyira hamwe kubikora ariko ubu ni ukumenyesha yuko abakenyezi twahagurutse umuntu wese baravuga ibitagenda neza abakenyezi rero bari kurondera ati umwana wanjye yumvuga ururimi rwe ugasanga bavuga bati njyewe ndashaka guhagarara ndashaka kwironderera akazi abakenyezi benshi ubundi bafite ubuzi buhemba amafaranga menshi kandi ugasanga urugo rumeze neza ariko ugasanga kubera bya bindi twamenyereye yuko umugabo arimo yamazana mu rugo naho nyine reka nyemure hariyo abakenyezi bari hanze twaronse akazi ugasanga uhirwa amafaranga asumba y'umugabo umugabo ntumuha agaciro ugaca umugira nk'ikibazo cy'umwaba ahubwo reka rero ahubwo abashingane tuba ari igihugu dushoboye ari nacyo njye tuko turahimiriza abakenyezi yuko duhagurukana ubumenyi ubushobozi kugira ngo dushyigikire abashingantahe bacu babone yuko badakeneye kuza baraduhohotera babone ko twahagurukiye agateka kacu nabo nyine urabona ko bariko barabyicukira basigaye batinya guhohotera umukenyezi cyangwa umukobwa ahari bakamwubaha kuko bazi ko abakenyezi twahagurutse imihingo yose isi yose ubu duhagaze neza ubu umuntu yaba yahohotera umukenyezi ubu basigaye babigira batinya ndetse tuba rero urabona ko bigiye gutangura biriko biragabanuka ugasanga abakenyezi nabo bariko barishyira bakizana enaje tuba duhamagarira rero abakenyezi guhaguruka tuname rimwe dufashanye umugamba no rwa buri muntu wese twige ibikorwa byose ntakujya nta kazi na kamwe kabikabaho keretse umwuga muri ngo ni uwo kuruga kuba wo kwica ariko ibindi byose ntibiduteze imbere twige rero guhagarara neza umugabo mu mwanya wiwe umukenyezi mu mwanya wiwe twubahane duhane agaciro twirinda aya mabi akorerwa abakenyezi
murakoze cyane madame Ella Uwimana muri leta ya Texas aho muherereye nkaba nibutsa abatwumva yuko madame Ella Uwimana arongoye ishyirahamwe ry'ibikorwa by'impuhwe bikorwa n'abarundi baba mu mahanga Diaspora Works for Mercy akaba kandi yanarongoye urunani rw'abakenyezi n'urwaruka mu ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga turagushimiye cyane madame Ella Uwimana
murakoze cyane reka ahubwo nanjye nsezere abanywanyi n'abakenyezi ndababwira yuko barashobora kuturondera ku murongo wa WhatsApp guteranya rimwe 7 3 5 5 3 6 2 2 6 2 umuntu wese afite ariko arahohoterwa afite ibibazo agomba kubaza mushobora kutwandikira kuri WhatsApp cyangwa mukaduhamagara kugira ngo ikibazo cyanyu tugihagurukire namwe mwishyire mwizane mugire aho muba mwubahwe murakoze
cyane madamu Ndabashimiye namwe mwese rero mwari kumwe na Ohia Nitangishaka yari kiganiro muri sanga mwumva buri munsi aho tuba turaganira ku minsi 16 ijejwe guharanira kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme mu kiganiro cy'uyu munsi muri sanga ndabashimiye.